nzamba
nzambi rasamirana
amakuru makuru makuru yaranze none
Niyo mese bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe sangwe kazo makuru makuru yaranze inondwe turiko turasozera ayo munsi mukaba muyashikirizwa na jewe Edi Claude ninazwe kaze
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
ibiturire byabaye ndanse mu itangwa gigitoro ku station Mugisagara cha Bujumbura banyesha igitoro bamenyesheje ko abifise ari bo bakironswa babanje gupfumbatisha abagitanga basaba bijejwe gutunganya neza itangwa ry'igitoro kigatangwa hakurikijwe uko batonze ku mirongo aho gukundwa kaza abafise amikoro nimwe twashikirijwe na Karine Dusabe
Abo banyagihugu banyosha igitoro bavuga ko ku mastasiyo hasigaye ibonekeza ivangura rifatiye ku bafise amikoro gusumbya abandi bavuga ko ku mastasiyo amwe amwe ibonekeza inzira zibiri y'abafise ico batangaza giturire bakaba ari nabo bakironswa abadafise amikoro bagatahazira yoye umwe mu bakoresha igitoro atanga karorero ka stasiyo mu Buyenzi bita kwa Musombo aho kugira uronke ubanza gutanga 20,000 by'amafaranga y'amarundi tumwumvirize
Ibyo kibazo cy'igitoro ni ikibazo giteye ubwoba cyane kandi giteye agahinda. Uwuye ku mastasiyo barakareye inzira bita ngo ni ama VIP. Izo nzira bagaca bakoresha abakomisiyonere utazi atanaho bahuriye n'abakozi bo kuri iyo sitasiyo. Bagaca akubwira yuko umuhaye amafaranga 10,000 uca muri VIP. Aho ni ku mastasiyo ya Mwamwe ariko agahomera abo mu bakarini kuri sitasiyo iri mu Buyenzi ku kibarabara rya 43. Kuri stasiyo bita kwa Musombo iri munsi y'isoko iyo stasiyo baragiye barakorotira bashinga amabariyeri baca bashinga bariyeri imwe ica ku imodoka bita ngo ni ikibanza cya VIP baca bagishyira ko umukozi akarihisha 10,000 byiwe hanyuma agaca yongera akarihisha n'10,000 byitwa ngo ni by'umujera w'iyo stasiyo ni ukuvuga rero abantu banywa n'abantu bo baciye muri ibyo bibanza bitwa ngo ni bya VIP ahandi bagaca bazidindiza bakazibira abantu bagize baracavuga bakabatuka
basaba ko abarondera igitoro botonda ku mirongo ubushikiri wa karonka canke akabura hatarinze gutangwa ibiturire
iyo bashaka kubigira nibagire urutonde ku gitoro n'ico gihugu abantu bose batonda umurongo nta wanjye wangura umuntu wese akeneye igitoro akironka cyo kumugihira umuntu akacubura uko abonye ko cahiga
Uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba ntitwashoboye kuronka Jimmy Hatungimana arongoye igisagara cha Bujumbura kugira ngo agire ico avuze ku bijanye n'ivyo biturire bivugwa mu itangwa ry'igitoro ku mastasiyo. Mwomenya ko kuri uyu wa kane mu nama yagiranye n'abadandaza igitoro Jimmy Hatungimana umukuru w'igisagara cha Bujumbura yamenyesheje ko hafashwe ingingo zituma igitoro kibonetse gisabikanywa neza. Muri zo harimo kugitanga mu mastasiyo yose agikeneye. Amakamyo akuri bidandazwa hanze nakwiye kurenza amaritiri 500 kugira ngo abari mu gihugu baronke nayo imiduga yunguruza abantu ikwiye kwandikwa nimero zayo n'amaritiro yahawe iyindi ngingo ikomeye niyo guhana abapolisi n'abatanga igitoro batubahirije uko abagisaba bagiye barashika
kujanye ni kena gitoro nyene haragaragaye ukuvuguruzanya kwibonekeje mu majambo yashikirijwe n'abategetsi babiri barongoye igihugu ku kibazo cy'ikena gitoro umukuru w'igihugu majambo aherutse kuvugira mu ntara ya Ngozi yemeje ko mu kwezi kumwe gusa igitoro kizo bacabonetse mu Burundi ariko umushikiranganji wa mbere nawe imbere y'abashinga amateka atabarundi nibige gutumbagira kuko nta gitoro cyitezo kuboneka tubibaze bera amugisha
Munama mukuru w'igihugu yagirishije abarundi baba mu mahanga mu ntango z'ukwezi k'umunani mu ntara ya Ngozi yamenyesheje ko mu kiringo cy'ukwezi kumwe ikibazo cy'ikena gihitoro kizoba caronse inyishu Barisito Ndayishimiye yavuze ko hari amashirahamwe afise uruhara mu ikena gihitoro
Ikibazo cy'igitoro hariho hajya bavuga bati gucumbisha kumwe turagerageza nibaza yuko mu kiringo cy'ukwezi dushobora gusanga twamaze gutorera umuti turiko turagikora bikomeye tukayizana n'umurango mugaragira ndabwire ko twasanze hari n'amashyirahamwe atwara igitoro cyinshi iyo banywa nk'igitoro byagwa gushika nka 10% ayo mashyirahamwe yatereza kwizanira amadevize yayo ngo tukazana igitoro cyayo ariko bagiye bashaka kuja kunywa ku gitoro twese baguze kandi n'abantu bafite abatezinze batayazanye ngo tuyazanire igitoro abo rero nabo twarabihanije ku buryo icyo dufite hari akantu kazokwiyongera ko ariko nko mu kiringo kirango cy'ukwezi turi mbere yuko imana ibidufashije coba cashitwe kidahuye na gasite.
Ariko naho biri uko mushikiranganje wa mbere we mundwi iheze ariko ashikiriza ivyaranguwe na leta mu meza 6 aheze yavuze ko igitoro kwisi yose ari gike arangiye mu bunyoni ati abarundi ni bamenye gucumbagira kuko nta wuzi gyari nyishi zoboneka
abene igihugu bose babarundi bahagarare neza kuko ari ibintu bishikira Burundi bitavuye ku Burundi igitoro mu isi ni gike nitugume tureza amaboko ngaho utangure gutana ku miragwe kuko nubundi ni cyakena yoshika ni mihori kaziba mbega tuzuguma twicaye niho na yemuza tabano ni bahagarare neza dukura amaboko mu mpuzo kuko nta wuzi gihe bigiye gutorega umuti kuko nta n'uwuzi cyabiteye igihe kizoherera.
Tubibute ko haheze amezi arenga abiri igitoro carabaye umuzi wibuye mu bice bitandukanye mu gihugu
mu makuru yavuzwe mu gisata cy'indero nta uramenya ryari itegeko ryo kunganisha imishahara ku bakozi ba leta izoja mu ngiro kuri icyo kibazo cy'imishahara Radio Inzamba yarerekanye kuvuguruzanya guhari hagati y'abategetsi bamwe b'igihugu umushikiranganje w'igihugu cya leta imishahara ifatiye kuri iryo tegeko ntizonyaruka kuboneka kuko kuyiharura bisaba ubuhinga Uburundi budafise ariko icegera cy'umukuru w'igihugu we avuga ko icari kinyoma Pierre Gahungu
umushikiranganje w'ikigega cya leta asigura ko kunganisha imishahara ari igikorwa gisaba kwitondera cyane nico gituma bizofata umwanya uruta wari wategekanijwe kuko umushikiranganje Domitien Ndiho kubwayo yabimenyesheje ahejeje gushikiriza ibyaranguwe n'ubwo bushikiranganje itariki 9 uzo kukwezi
si ibintu bikorwa mu munsi umwe bishobora gufata n'amezi muhumura rero ko itegeko ryashizweho turi ku kivi kugira ibintu bigende neza sabarundi bazobikora nabo tuzokura hanze kuko ngaha tabushobozi dufise naho nyene bizoca mu gutanga isoko.
Uko siko icegera cy'umukuru w'igihugu abibona Prosper Bazombanza asa n'uwafatiye kuri ivyo umushikiranganje w'ikigega cya leta yasiguye mu kugabisha abo abona ko bariko bahuvya abarundi
mutekane ntabwo arasiba kujuragiza abashanka abandi ngo ntibiza bihera ngo babanza baexpere hirya no hino ngo twiteze utunyoni sita na gatoya yaturabikurikira mutekane ngo nitire niko birigwa kandi izogenda neza cane.
Aha Prosper Bazombanza yariko avugana n'abitavye ihayanishwa ry'akazi mu ntara ya Gitega mwomenya ko dufatiye kubiri mu itegeko ryashizwe ku mukono kwa 25 ukwezi kwa 6 uyu mwaka hamwe n'ibyavuzwe n'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa 5 uyu mwaka nyine politiki nshasha yo gutunganya imishahara y'abakozi ba leta yari gutangura kuja mu ngiro mu mpera z'ukwindwi guheze.
Inzamba
hadu inzamba tubandanye n'amakuru makuru yaranze inondwe turiko turasozera. Leta y'Uburundi ngo idafise umugambi wo gukwiza ku masoko ibihingurwa n'amahinguriro y'abuseko Bradley na Sosumo bisanzwe bitakiboneka cyane muri kino gihe byavuzwe n'umushikiranganji wa mbere arengiye mu bunyoni yishura ku makenga bacenga amateka n'abakenguza amateka mu mpera zindwi yahera akaba yariko arashikiriza ibyaranguwe na leta mu mezi 6 aheze kubwiwe muri iyo mikenyuro ngo harimwo gusahiriza ayo mahinguriro no kugururira ababikura hanze kurikira umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Unyoni
ni nayo mukenyuro wa mbere ukenewe uri kurakorwa na leta kugira ngo ivyo bintu bibonekane ku isoko ku rugero ruhagije harimwo ugusahiriza kugira ngo ayo mahinguriro ashobore gukora byinshi harimo kandi no kugurura abashoboye kubikura hanze bakabikura hanze mu kurindira yuko ayo mahinguriro ashobora gushika ku rugero akwiza abarundi bose ibyo bipfuza. Icyo ni cyihwejwe na leta kandi haratanzwe intumbero ariko hambavu yaho mubonye bidashotse byihuta ni ukumenya yuko hariho no gusubira kujonjora kandi kuko ibintu byarazimbye ku masoko mpuzamakungu.
Kuba Faustin Ndikumana ati ibisabwa ko amahinguriro agwizwa byose vyega leta ayo ivyo navyo bikerekana ko kuvyerekeye leta y'Uburundi atari vyoroshe namba wakabari umwihwezo uwo muhinga mu vy'ubutunzi Faustin Ndikumana. akaba yivuze afatiye kuri umushikiranganje wa mbere arengiwe mu bunyoni yashikirije kuri kira Faustin Ndikumana
habuga mbere bijanye nibikorwa remezo bijya bitaye infrastructure wewe ntazogwira amashira hamwe umuyaga nk'ubudakwiye amabara atameze neza ngo abantu bahana ibidandazo energi ibyo by'ibitoro byose ibintu bise bituma abantu umuyaga nkuba bituma ba masoko ntanga nguvu ibyo gutuma nahituma naho ibya ma internet ibintu byose usanga abantu bakenera kugira bakore amashyirahamwe byiza kuba bihari nibyo rero nibyo umugwa mbere umugwa kabiri n'ubujanye n'amategeko amategeko ingene ayo mashyirahamwe ashingwa ajaho ibyo kuja amaformalite administrative ukabona ko ari ibintu bitomoye bitananiza abantu ubugira kabiri ugashobora ubutungane ingene abashobora kwitura ubutungane mu by'amategeko bashobora gutungana bukabatunganiriza ntibubahezeyo bukabakingira droit de propriété abantu bakumva yuko bashobora gushinga imigambi bisanzuye batariko barakwa ibibya by'ibiturire n'ibindi usanga abategetsi ariko barabagora badaniza bakibiterera ibisubira hanyuma ikindi gihambaye ni uko ishyirahamwe kugira ngo ire kandi ni uko haba hari n'ibijyanye n'umutekano na security abadori politiki byinyenye za politiki bigahagarara hakaba umutekano abantu bagakora umutekano harero n'imijyana n'amategeko abantu bakidegembya concurrence bagahayanwa utagize bene iyo bya concurrence no guhayanwa ni iki yabarubwira bakore ni aya mashira hamwe nashobora kugwira ibindi ni byaje n'ibyo butunze re politiki monetaire bam politiki economique mbega abantu bari hamakori gute mbega makori sumurengera mbega bashaka kuroka deni muri banki nkuko usanga bigo mbega amadovize barayaronga kugira ngo amafere amatodo shanje ameze neza ntaki ibyo ni ibintu byose bigiye hamwe canka ati mbega barashaka kuroka abaguzi babagurira abantu bavuze ubuzi bw'abagura burahari ukurusha kugira abantu gihe ubushobozi bw'abagura butahari nibaza rero ingenere boroherezwa muri ibyo byose ka munyamategeko akaje byo tuba amashyirahamwe cyangwa amahinguriro ashobora kugwira tunaretse na bya bindi by'uko nk'ibyo gushyiraho ikigo giza kira kontra neza karite y'ibintu byakozwe kugira byemegwe kuba seritisi bishobora gushorerwa hanze icyo n'ikindi kintu gikomeye
mu gusozera ano makuru tubabwire ibyashikirijwe mu nama nkuru yahuje urwaruka rw'umuntara zose aho umwunge wa diyoseze katolika ya Bururi Musenyeri Salvatore Niciteretse yahanuye urwaruka rw'abarundi kuzura n'Imana no guhinduka rukaremesha amahoro no kubahiriza agate akazi na muntu kuko umuntu wese uko ari kose yaremanywe ishusho y'Imana kubwiwe rero ngo nta numwe yaba umuntu kugatwe kiwe umugwi w'abantu canke leta arekuriye kwica uwundi akamu Musenyeri Salvatore Niciteretse yakaba yagateye kugwaruka mu ihuriro ry'ugwaruka ryo ku rwego rw'igihugu cyose ryabereye imuyinga guhera ku munsi wa kabiri izo nyigisho zikaba zaremeshejwe n'abungere barongoye amadiyoseze katolika mu Burundi kurikira uwo Musenyeri Salvatore Niciteretse
gwaruka mumenye uwundi yica uwundi yatumwe cyangwa byihaye agatwara ubuzima bw'uwundi azobibazwa umwe wese nzomwishuza ubuzima bwa mwene wabo kenda mubibwira Burundi gwaruka imana igira iti umwe wese nzomwishuza ubuzima bwa mwene wabo imana yo nyene yarifatanije na kiremwa muntu agateka kiwe nigahagaze kuvya afise ariko kucari icumuntari yakigizwe n'Imana yamuremye icumuntari ni wagaze ukungana kw'abantu kuko baremanywe agateka kamwe bagacungurwa n'umwe ariwe Kristu na mutware na mugwi na leta na shirahamwe eka na muntu n'umwe yoshoboye kubuhungabanya canke ngo afute ubwo buzima bwa mwene wabo nicyo gituma dutereza kugwanira uburenganzira bwo kubaho n'inguvu zacu zose tukongera tukagwanya icyo cyose kigomba kuzimanganya ubuzima bw'umuntu canke kubucyoza biza n'imigenderanire mibi uwishe umuntu abayihakanye we nene ubuntu bwiwe abafashe mwene wabo nk'ikintu kandi nawe nyene aba yifashe gutyo nyene aba kandi yihakanye imana yamwishushanije ko mukurema aba rero ari umuhakanye by'ukuri hari abasenga hanyuma bakiyica canke bakagira imigambi yo kwica rwaruka dukunda nihagire uwo muhakanye muri iyo ntumbero
Musenyeri Salvatore Niciteretse akaba yasavye kandi rwaruka eka n'abakuze kwirinda guhohotera abandi no kubangaza kubafata nabi mu kazi canke gufungira abandi ubusa ngo kuko bitosekaza imigenderanire myiza hagati y'abantu bwabo hamwe rero n'imigenderanire n'Imana nino kuri iyo nkuru ijanye n'imibano duciye dusozera ko amakuru makuru twabateguriye amakuru makuru yaranze inondwi kuri radio Inzamba dushimire mwe mwese mwafashe umwanya wo kudukurikira Edicode Nazwe akaba jewe nabashikirije mugire ibihe byiza ahiwanyu musi w'Imana mwiza
amakuru makuru yaranze inondwi.